Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mirewe neza nshuti, muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo, ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Akamaro k'iyo nama nako kugira ngo turabe aho tugeze mu gushyiraho amashuri bijanye no kuringaniza ibyigwa, twisunze ibyo inama nkuru y'abakuru ba gisirikare muri ibihugu by'akarere abashikiranganje bo kwibona abansi mu bihugu by'akarere byapfunditse.
Uyu ni Colonel Ntakebera Castien w'Umurundi, niwe ayoboye SKM, ishure kaminuza rya gisirikare mu karere ka Afurika y'Ubuseruko. Radio y'Amerika Washington DC amakuru yo mu karere. Guteza imbere amashuri makuru ya gisirikare niyo ntumbero y'inama ihuza abarongoye ibisirikare by'amahugu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Byashikirijwe na Colonel Ntakebera Castien, umukuru w'ishure rikuru rya gisirikare SKM mu Mfunyapfunyo. Iyo nama yatangiye kuri uno wa mbere mu gisagara cya Bujumbura. Ibindi kuri no nkuru tubishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka w'Ijwi y'Amerika.
Ibihugu indwi ku munani havuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nivyo abarongoye amashuri kaminuza ya gisirikare yitabye inama. Iciyo nama igamije gisigurwa na Colonel Ntakebera Castien arongoye SKM, ishure kaminuza ya gisirikare y'intwaza ngabo zikuze, Ecole Supérieure de Commandement de l'État Major de l'ES mu Gifaransa.
Iyo nama igamije guteza imbere amashuri makuru ya gisirikare, amashuri y'intwaza ngabo zikuze zimaze gushika ku ipete rya major no kubandanya ku ipete rya lieutenant colonel. Akamaro k'iyo nama nako kugira ngo turabe aho tugeze mu gushyiraho amashuri bijanye no kuringaniza ibyigwa, twisunze ibyo inama nkuru y'abakuru ba gisirikare muri ibihugu by'akarere abashikiranganje bo kwibona abansi mu bihugu by'akarere byapfunditse, kugira ngo dushyireho ishuri rikuru ry'intwazangabo zikuze, hanyuma twige bimwe, hanyuma dutongere tuje turahanahana abanyeshuri n'abarimu muri bino bihugu.
Ku ruhande rw'Uburundi, iryo shure riza ryarashinzwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuko byemezwa n'uwarirongoye. Eka no mu bindi bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko, ayo mashure makuru ya gisirikare intwaza ngabo zikuze aza yarashinzwe kiretse muri Sudani y'Epfo. Colonel Ntakebera yabwiye abamenyeshamakuru intambwe Uburundi bumaze gutera.
Twebwe turamaze kurungikayo abanyeshuri. Muri Tanzania hariyo umunyeshuri umwe, mu Buganda hariyo babiri, muri Kenya hariyo babiri. Turafiseyo n'abarimu, umwarimu umwe mu Buganda, umwarimu umwe muri Tanzania, umwarimu muri Kenya. Twebwe na twebwe turamaze kwakira abarimu bo muri bino bihugu byo muri kano karere. Umwarimu umwe yavuye muri Uganda, uwundi yavuye muri Tanzania, n'undi yavuye muri Kenya. Ikigamije kuri ino nama ni kugira turabe aho tugeze mu gushyira mu ngiro ivyatekamijwe n'abakuru b'ihugu mu vyerekeye buhuza inyigisho, tukiga bimwe intwaza ngabo zikuze kuko dukeneye kuzokora bimwe tugakorana ari hose bizaba bikenewe.
Ivyigwa vyo muri ayo mashure ku ntwaza ngabo zikuze mu bihugu vyo mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko bitangwa mu rurimi rw'Icongereza. Uwarongoye SKM ku ruhande rw'Uburundi aremeza ko hari agahaze n'ico bagiye gukora uko bukeye uko bwije, avuga n'ingene batora abaja muri iryo shure.
Iyo ni intambamye tuzuye turakuraho bukebuke, ni intambamye tuzubwira turakuraho bukebuke, nico gituma dutora ababi bagerageza kugira abasho kukwikira. Mugabo turabategura imbere yo kwinjira muri iryo shuri, turabategura tukabigisha icyongereza. Twamaze kubatora turabategura bira bigisha icyongereza. Kugene twebwe dutora abaja muri iryo shuri, ubwa mbere turaba ubushobozi, ubwa kabiri turakurikiza amategeko agenga igihugu cyacu, dushize imbere cyane cyane ibwirizwa shingiye.
Iyo nama ihuza abarongoye ibisirikare byo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko n'abarongoye amashuri makuru ya gisirikare izomara iminsi itatu, ikazorangira ku munsi wa gatatu w'inondwi nk'uko warongoye SKM ku ruhande rw'Uburundi yabishikirije. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyo nkuru. Ubuseruko runani rwa politika mizero y'abarundi mu ntara ya Kirundo yarabujijwe kurengana umupaka wa Kirundo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Oscar Nizigimana avuga ko yaragiye kwivuza mu gihugu cya Uganda, agasigura ko yabujijwe kurengana ku mvo za politike kuko atamenyeshejwe imvo zabitumye. mugihe asaba gusubizwa ivyangombwa vyiwe kugira abandanye kwivuza igipolisi mu Kirundo kimenyesha ko ivyangombwa vyiwe bituzuye muri vyo hakaburamwe uruhusha rwo kukazi ibindi kuri inkuru turabishikizwa numumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
Kumupaka wa Gasenyi Nemba winjira mu Rwanda uciye muri komine ya Busoni y'intara ya Kirundo niho Oscar Nzigimana aserukira urunani amizero y'abarundi mu ntara ya Kirundo yagira ajabukire kuri uyo mupaka niho yamenyesherejwe ko adashobora kubandanya
ari ku munsi wa gatanu igihe cy'isahindwi wa gatanu w'indwi heze nari ngiye kwivuza mu gihugu cy'Uganda kubera yuko umwaka uheze nagize accident hanyuma maze kugira accident barangiriye operation maze kugira operation yo munda barambwira yuko nzo kwama ndiko ndakurikirana n'umuganga umuganga rero bari bambwiye yuko abishoboye n'amuronderewe mu Kampala ngiye ngeze kumupaka ku munsi wa gatanu kuva isahindwi kugira saa 11 nari mu mino y'igipolisi nabujijwe kujabuka ntazi igituma nahagaritswe hanyuma n'ibyangombwa by'iwanje bice biraguma bacabaragumana nobo kiretse karanga muntu yonyene nasubijwe ku munsi wejo ese pasi nobo iracari mu mino y'igipolisi
umukuru w'uru nanigwa bigenga amizero y'abarundi mu Kirundo aha insiguro ya politike uko kutamenyeshwa icyahagaritse urugendo rwiwe
sinigeze menyesha igituma nabujije kurengana je ndiko ndaraba ahubwo zo barimvu za politike zabiteye kubera nsanzwe ndongoye urunari mizero y'abarundi mu ntara ya Kirundo akabivyo nibaza ariko bigaragaza ko ari imbuto za politike sinigeze menyeshwa ico nahagarikiwe kandi n'uyu munsi narakimenzi nziko ibyangombwa by'iwanje byafashwe gusa aba ntabona neza ingene nohagarikwa ataba utungana muri ko burandondera birumvikana yuko ari imbuto za politike
asaba igipolisi cy'u Burundi kumurekura akabandanya kwivuza
bakintu nifuza ubwa mbere nuko nosubizwa ibyangombwa by'iwanje bituma nshobora kugenda gukurikiranwa mu magara y'iwanje hanyuma ikigira kabiri nkacamenyeshwa igituma ntafise uburenganzira bwo kurenga imbe z'igihugu kuko nizeye ko ataba utungana bwari bundondera ico gihe ikindi saba nuko nogenda kabandanya kugenda kwivuza kubera yuko amagara y'iwanje ntameze neza
Igipolisi mu Kirundo kiremeza ko cyabujije Oscar Nzigimana kubandanya urugendo igisigura ko ibyangombwa byiwe bitari bikwiye mu gihe uyo munyapolitiki asanzwe akora akazi ko kwigisha komisariya y'igipolisi mu Kirundo imenyesha ko atarafise uruhusha kwa mukoresha icyo bita ordre de mission mu rurimi rw'igifaransa kuri ibyo igipolisi kivuga ko kitari kurekura umuntu asa n'ubutayi akazi ko kurera urwaruka igihugu cyamujeje komisariya y'igipolisi ya Kirundo ivuga ko yamumenyesheje igituma yamubujije kubandanya mbere baranabiganira igipolisi cyamuhagaritse kimenyesha ko n'ubuyoronka ubwo ruhusha akagwerekana ko gica kimusubiza inzira akabandanya iyo yari karaje mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC. Ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije, Perezida w'igihugu cya Gabon ari Bongo Odimba, akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe rijejwe ubutunzi mu bihugu bigize Afurika yo hagati CEAC. Yaragize urugendo mu Burundi aho yabonanye na mugenzi we Perezida Pierre Nkurunziza urwo rugendo rwaye mu gihe abarundi biteze ibiganiro bishobora kuba hagati y'abanyepolitike inyuma yaho umwunganirizi muri ivyo biganiro Benjamin Mkapa yongerewe ikiringo mbere ko Perezida wa Gabon atangura urwo rugendo mu Burundi Deo Hakizimana mumenyesha makuru umwanditsi muhinga nonoso ivyerekeye kahise akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe ryigenga rikora ubushakashatsi mu vyerekeye ibiganiro yarasohoye urwandiko ruvuga ko mu Burundi bishoboka kwa mabi yama yatangajwe ahinyuzwa. Deo Hakizimana mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije avuga atangura avuga kugene yakiriye urugendo rwa President Ali Bongo mu Burundi.
Icyo nashatse kuvuga ni kigwa nibaza ko naronse kigwa nyamukuru naronse mu byo nakoze muri iyi myaka iheze mbere iyo myaka naho ndayivugira mu nka ku mumingo ni mike ni imyaka 46 kuko mu myaka 45 ndatungura akazi hanyuma ibyerekeye bya politike ndabikurikirana cyane cyane kuva mu 1970 ndakangaye n'indwi igihe natangura kumenyana n'abafodebu mu mbabare 87 ngacanse bikira umugambi wanjye ndayimuraya mu myaka 5 yaranze urugamba rwa fodebu mbere y'uko amatora aza. Icyo kigwa rero cyane cyane cyakomandaye mu gihe nshinze ishyirahamwe Sirid i Geneve mu 1996 bivuye ku nama natunganije icyo gihe yitabiranye politiki ya bose bo mu gihugu. Icyo gihe murazi yuko intambara yari yose mu gihugu cyose aba CNDD muri icyo gihe CNDD bavuga ngo ni Nyangoma kuri yari ku gihugu cyose hanyuma igisirikare nacyo cya leta ku ntwaro ya buyo yabibaza yuko bazohava utsinda rero nabwira ati nta byuti ubundi bibirama kuko mu ngwano y'abavukana nta utsinda nta utsindwa baheza iminsi yose bariko baraganira. Icyo kigo narakitegereye kugeraho ejo bundi turi ko turahimbaza imyaka 20 ishyirahamwe ryacu Sirid rimaze niho twicara i Geneve hanyuma tatura urashyira umugambi ukomeye cyane uvuze witwa Primakisal pour le dialogue en Afrique. Ni kuki Makisal n'umukuru w'igihugu azwi hanyuma hari ibintu bitari bike bigaragara yakoze yakoreye igihugu cyiwe yakoreye n'akarere aherereye nko muri Gambi hanyuma rero tuwe twa pari facile cyo muri Senegal twarababaje tuti mwe hari umuntu wamuzi muri Afrika twokwitirira umugambi tugire hanyuma rero tuca niyo ntandara w'ingene twashitse ku izina rya Makisal mu nyuma arabyemera arabishyigikira none cyo ubundi mu kwezi kwa 12 pia mbere edition 2017 twayihawe uwo bita Lomoro Naba n'umwami wo mu gihugu cya Burkina Faso. Si ukuvuga ngo Burkina Faso yagizwe
ibintu bibagize cyane ngo bumushaho muha ako gashami
birangiranwa nuko mu 2014 igihe muri Burkina Faso hari uruhagarara ruvuye kuri ya kudeta igihe Kompaore bari bamwirukanye murazi yuko abantu bagiye mu ibarabara haraba bapfa barabomora amazu barabomora Assemblée Nationale hanyuma hari igihe bose bahita ubwungo bihugiye ku bo imwe bishobora hanyuma rero murona baca hamagara abanyepolitike abasirikare ababipfa bose abashyira autour d'une table baraganira hanyuma baratora n'icyo bashyitseko. Igikomeye rero yashyitseko uwo mwami ndiko ndababarira nuko ibyavuye muri iyo mibonano bashyize mu ngiro hanyuma bituma bushaso
bw'umurungu
ha agashimye ka 2017 ni sheke y'ama-euro 50,000 ababizi ni baraba inyenangana mu marundi si make. Navuze ni mwijamo navuze imbere y'abari baraho bashika amajana 7 navuze ni tunarasabye mwe kandi mukareka afite wese afite iyo ibyo uko mutatu se mwishimire kubona mufise abantu nka Lomoro Naba bagira akazi nkako
yego mu majamo make yo Hakizimana majamo make ikirwa abarundi bakura muri izo niki
yego me nababwiye nti ibi muherutse kufasha muri Gambi igihugu cyagira cinjije mu ngwano muri kwera ubutwari gategetse ibanze mu ngara kaye mwabyo muri Gambi ibere hamwe n'abandi ndabasabye mufashe utundi turere twa Afrika hanyuma naradomye urutoki kuri Afrika Central ya Afrika yo hagati ivuga ibihugu 11 bihurukiye muri CEAC ndari nababwira nti muri ibyo bihugu harimo igihugu cya Congo ni amabari menshi afite izi ikanguye niko kubera cyane cyane abanyekongo batarashobora kuronka ingene ijya kize bayimana nti ndabasabye muzodufasha hanyuma rejo ubu ntaho numviye President Bongo agira vye nga haye mu Burundi nibutse yuko ubwa mbere umugambi wacu nakubiye kima kiza kuri yarwa n'ikintu cy'Saudi cy'igihugu cya Senegal yamubwiye yari kumwe n'uduserukira hariya muri Senegal hanyuma aremera yuko umugambi ushikiye hazi mu Burundi rero ndavuga nti nakanya kukubimwibutsa nakanya kuko nkumbure niyabona kiniwe ari mukuru w'akarere ka Santas yuko yotanga ibyumviro bimwe bimwe bizofasha ibihugu byacu bwa Burundi cyangwa ibindi
mu kanya gatoyi deho
Kongo n'ibindi
yegome mu kanya gatoyi cyane bose mwavuze kandi ko ivyashite mu gihugu ca Kenya ho abanyapolitiki badacanwa ka bashobye kubikana bishobora gushika no mu Burundi mu kanya gatoyi cyane bose mu rutumwe
birashoboka gose cyane kuko abataza abarundi bizobagora abarundi n'abantu bafise uburyo bafise igihagararo gikwiye kugira ngo bumvikane icyamye kigora gushika mu munsi jewe ndikunda biwese kumengo hari barategera akaranga mutima ku murundi umurundi wariwe hari habaza badutamika amajambo badutamika ibyo dukora bakibagira yuko umurundi adashaka kagaye adashaka kugenderwa ko mugabo kandi umurundi bivugira hejuru arashobora kwidoga kidoga wenyine mugabo utabizi ko yidoze urashobora kumara imyaka n'indi utarabimenya rero umunsi tuzoronka abantu babashinga tayi babarundi bafasha nka abanyamahanga bigira ngo ndabizi byose bakemera bakabumviza bakicara bakabagira ingene hano mu Burundi amatatu na gatatu ndundwaye nari nshaka turashobora kumara imwe gusuka za wumba amahoro yagarutse mu Burundi
mbere
ntiyoshika
yegome namwe mushya ntahe Emi Pascal ndubimana mutubwiye ubwa mbere na mbere uko ntwakiriye urugendo rw'umukuru w'igihugu cha Gabon mu Burundi muri iki gihe abarundi biteze ibiganiro bashobora kuba mwanya wore wose dukuje
twebwe twarazakiriye de cyane ko ni numushitsi twebwe tuzoba ko twari twaryoherewe cyane tugendeye kandi akabashite hariho izinkino za Sekafa akabayaje hariho nuwaserukirana hasel ajavino ibiro twebwe byaratunejeje cyane ko byaratanze umwizero kandi biranerekana yuko ahiwacu kwari nyabagendwa kumbure no kubonaje muri kino gihe hariho ikibino bintu by'amatora yo mu byo mu kwa gatano byadamuhaye isura nziza adabona abarundi no twebwe kuri kote y'iwacu twaranabishimye cyane kandi si n'ubwa mbere aje ndibuka ko yigeze kuza ari kumwe n'abandi bashika kuri batanu igihe hariho utubazo twa Demir Kenze nini nshuti yo mu Burundi rero twebwe twarabishimye cyane turashimye ingene atwumva atahura hanyuma kandi kindi cyari cyiza nuko yaje no gukomeza imigenderanire cyane cyane mu uyu muryango wa Seyase murazi uko ari ibihugu bishika kuri cumi na kimwe bari muri Seyase akaba yari yashaka yuko anafata umwanya wo gusigurira abandi ingene ngo bokomeza uyu muryango yaratwaje nk'ibihugu bifika kuri bibiri aravuga ati Burundi rero ni mwe gati nagezweho twebwe twarashimye cyane ko ibi biratanga ishusho nziza yuko ari wacu ko ari nyabagenda
turetse ikiganiro bahaye abamenyesha makuru idonido ivyo abo batitsi bayaze ntibiramenyekana hari amakuru mu wamufise yerekeye cyane cyane ingingo bashitse ko kubibazo bitandukanye
twebwe kujya akenshi abantu barakunda kuza baribwira harya umusogokuru niwe yanaciye umugana aravuga ati akari mu ndati ngoma kaminwa n'uwayikanye amugabo twebwe cyo twabonye ni uko abashikiranganji b'imigenderanire barasohoye itangazo kandi mwanumvise ijambo rya perezida wacu banamubajije ati mbega ati nta by'amatora byoba birimo aravuga ati igihugu cyose kirigenga namba iby'amatora tibigenga igihugu gusa kwarukuza no kuvugana ibijyanye n'uyu muryango wa Seyate
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Alexi mwiriwe neza
mwiriwe
Alexi izina ry'ikirundi ni nde
ngenda kumana
ni muri he
ndi muri Bujumbura mara Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cya Gabon Murundi munduheze izatangajwe eka nivyashikirijwe n'abahinga cyane cyane mu byerekeye politike nka Deo Hakizimana n'abandi duga kujamo
Yego ndabisa kabazo ngira n'icyimviro
Yego duga kujamo
Akabazo kanje gatumbe ndagatumbereza kuri kumushinga nawe Deo Hakizimana mu bisanzwe yavuze ko uko biri kose mu Burundi birashashoboka kandi byoshoboka ko abarundi bumvikana ndiko ndibaza none nk'umuhinga niyo dufasha gutora umuti w'ikibazo abarundi bumvikana ndiko ndibaza niyo dufasha nk'umuhinga akagita icyo cyumvira akagitanga hama tukazoraba abananirwa no kukigendera tugaca tuvuga ati bwa bundi injyane zo mu Burundi zivuye kuri bana ka kuko nibo bigungira ko badashaka kumvikana n'abandi icyo ni cyambere ikindi ni intererano bihabe ibyo abarundi turashobora kumvikana birakunda ariko kandi natwe bwo barundi dukundana nta mutima w'urukundo dufitaniye hagati yacu turikunda ati gute kenshi na kenshi hagize ikintu kiba ari nk'ubwicanyi cyangwa ibindi bintu nk'imvururu nka birya byabaye muri demi kenze abantu ba mbere tubona ni abanyamahanga ngo tuvuga ko ari abanyamahanga badutumye mugabo waza kuraba ugasanga nta muzungu yaje gukerera yaje guca umutwe umurundi ni twebwe nyine abarundi twiyicanira ni twebwe nyine abarundi tugiriranira nabi mugabo tukaca tubyekeza ku bazungu
murakoze Alex ikibazo ni icyumviro ikibazo tugitangurire kuri Deo Hakizimana niba kibajijwe duga ku ijambo Deo Hakizimana
je ndakishura mu mpande zibiri en deux points ubwa mbere ubajije iti byogenda gute icyo cyokogwa n'ikihe ndibaza ko ivyo wavuze Alexi kugera ndakwishura nabanza kubwira yuko igikuru nuko ababipfa babanza kugira kwiweza neza icyo bapfi cyarico icyo dupfa hano mu Burundi abantu bakimenye ntibazusubire kwihenda si ibi bivugwa byawe tuna batutsi si bavuga byo by'intara byarigeze kuducanishamo n'ubu biracyaducanishamo mugabo igikuru si icyo uye uri kuri hweza abarundi si icyo bapfa ahubwo ni icyitwazo ikindi ngomba kuvuga nukuraba neza yuko aya magesivire twirigwamo ari twebwe tuyarondera hajyajya wosanga kumbe hariho bamwe bavuga bati byara nzobarerera ati kugira ngo mwebwe ndabakemo ndonke yishaka mutajyanye sino bironga ntagira uburondera abeza haa nababi hariya oya twese turabarundi kandi nuwakosheje urazi baravuga ibintu bya vérité réconciliation ashobora kumurikura ashobora kumugira ikigongwe ariko ntabo bashobora kugira ikigongwe abana nyateri ntambara
mushana ibakandura mana shaka mbwiye cyo mvuga ku cimbiro cashikijwe na Alexi kivuga ko abarundi bakwiye kwerekana umutima wo gukundana kurusha tuga kujamo
ego cyane je nande sinoja kure ya y'umushinga nae Deo aje kuri mugabe kintu uvuga nuko ibi biterwa nuko umuntu abadakunda igihugu n'ukuri ukunda abantu igihugu nta kindi kintu ronka ni kagati mako guteza imbere igihugu ni kagati muronka ko ko gushyigikira uwundi ukumva undi ko atoye ngana ubona ukumva ko uwo muteza imbere rero ibine nkamwe byo ba muri twebwe abarundi umuntu akumva ati ndi murundi ndumva ko ndanabyishimiye cyane kumvikana tumva ko binakunda
yari rero mugenzi wacu Frederic Ngundikije ariko aganira na batumire biwe ku vyerekeye urugendo kwa president w'igihugu cha Gabon Ali Bongo Ondimba akaba kandi ari mukuru w'ishyirahamwe rijejwe ubutunzi mu bihugu bigize Afrika yo hagati CEAC urugendo yagize mu Burundi aho yabonanye na mugenzi we Pierre Nkurunziza ku rugendo rwabaye mu gihe abarundi biteze ibiganiro bishobora kuba hagati y'abanyepolitiki nyuma yaho umunganirizi muri ivyo biganiro Benjamin Mkapa yongerewe ikiringo rero imbere yuko turangiza ibiganiro twari tufitiye kuri isaha tubumvishe aka karirimbo imfura kacuraranzwe imfura zo kumugote kacuraranzwe na Munyashoza
Yeah, I'm a stone, I'm a stone, I'm a stone, I'm a stone.
Ako karakaririmbo imfura za kumugote gacuranzwe na munyashoza arero niho turangirije ibiganiro twatubafitiye kuri Isa kuri radio ishuri ya Amerika dushimiye ingenieur yatufashije kubinga bw'ivyuma hamwe na Fatu animasi karare yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikomari kumwe na Fidenio Ngabo tubashimire mwese mugire umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza radio yanyu radio ishuri ya Amerika.